Kugurisha itongo n'uwari we wese na cane cane umunyamahanga mu Burundi byahora biba mu idegembyo ntangere, ariko muri kino gihe hazarafashwe ingingo ihagarika ubwo buguzi. Umushikiranganji Martin Niteretse arongoye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu yafatiye ingingo mu nama z'akazi ageze imisa akoresha mu gihugu hagati.
Abanyamahanga bariko baragura agataka ku Burundi dusinya tubasinyira ngo yego ndasinye genda igihe bazwe kuri gihugu cy'u Burundi muzoca mujana abanyagihugu hehe bavuze Burundi Burundi muzoca muba n'uwozana amamiliyoni y'amadolari umwe wese akagurishije we mukayanza ndagurishije we mukirundo aragurishije mu kirundo w'imakamba aragurishije twese turahejeje abajeje intwaro muri ko musinya ibyo bintu cyo dusubira kumva cyo cyasinywe tuzokwiruka n'uwagisinye.
Bamwe mu Barundi baratahura iyo ngingo ya leta ibicijije ku mushikiranganji ajeje intwaro yo hagati ati iterambere rusangi hamwe n'umutekano, ariko bakavuga ko atacobuza k'umunyamahanga atizwe itongo ku butaka bw'u Burundi mu gihe aje kuhakorera umugambi w'iterambere nk'uko no bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika abivuga.
Igihugu cacu kirafise ukuntu cagigwa mu matongo ku kilometero kwa gatandatu, haba abantu benshi rero kugurisha itongo ku munyamahanga si ikintu ciza, ariko vyongeye biciye mu migambi y'iterambere amategeko abigenga vyotunganywa neza ari ntizo igakogwa neza bikaza bizanira inyungu abenegihugu mu mpande zose. Aho maze kubona ingene bitunganijwe Tanzania nivyo iramaze kugira intambuko nini imbere y'igihugu cacu c'u Burundi mu vyerekeye gukingira amatungo no gukunda amatungo y'igihugu cabo. Ngira ko bamaze imyaka myinshi batekanye, hama natwe biravugwa yuko duhumide gwevyo usa n'uburengeje mbere abanyamahanga. Rero co bicigwa ku ndongozi zacu sukubanka abanyamahanga mugabo hariho ibintu twe amategeko twari kuba dufise ko twofatira abanyamahanga tutaragera aho tuyafata kandi tutabarenganije.
Kugurisha itongo ku munyamahanga birimwe ibintu bibiri, hariho kugurisha no
hari n'abandi badatahura igituma abanyamahanga boko kwa ubwo burenganzira bwo kugura itongo ku butaka bw'u Burundi. Uno mukenyezi wo mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura atanga umuco kubohabwa ubwo burenganzira n'abatobuhabwa.
Kugurisha itongo ku munyamahanga birimwe ibintu bibiri, hariho kugurisha n'umuntu azanye iterambere uwo o kuri jewe numva no mwakiriza yombi, kuko ubwa mbere hoho arahakazi abo bene gihugu bari ngaho hantu n'igihe yimutse ryaterambere yubaka aho mubaye ntigimuka rigumaho mwebwe mubandanya mwamura kwiryo terambere ry'umunyamahanga yashize aho hantu mubaye. Abo tutokwakira nabo babaje kugura gataka atani terambere batuzaniye, abo onibaza ko harayandi mategeko yofatigwa bakaraba ntibace barekurana yose kubera n'umwene gihugu wo ngahi wacu ako gataka ragakeneye.
Naho umushikiranganje Niteretse ajeje intwaro yo hagati mu gihugu asaba Abarundi kudasubira kugurisha amatongo n'abanyamahanga abanonosoye iby'amategeko nabo nyene babona ko ari kwahonyangwa amategeko yarahasanzwe. Umushingwamanza Fabien Segatwa ari muri abo.
Umuntu afatiye ku itegeko rigenga amatongo ryo mu 2011 nta na hamwe iryo tegeko rivuga yuko umunyamahanga adashobora kuronka itongo mu Burundi. Urabi ry'amategeko gushika ubu umunyamahanga arashobora kwigurira agatongo na leta irashobora kumuha ahantu ashira urudandazwa rwiwe, iyo babonye ubwo rudandazwa hari akarusho rushobora kugirira igihugu.
Kugira iyo ngingo ya leta y'u Burundi yo kuboza abanyamahanga gusubira kugura amatongo ku butaka bw'ico gihugu, umushingwamanza Segatwa asaba ko hojaho itegeko ribitomora neza.
Barashobora guheza bagatarira bakavuga bati eka, bagaca bashiraho itegeko ryerekana neza ingene umunyamahanga ashobora kuronga itongo mu Burundi. Barashobora kubitandukanya ko u Burundi twategerezwa kunezerwa cyane bariko baraza, kuko cyo tuvuga tuti bwa Burundi bamwe baravuga ngo Burundi si niyabagendwa ariko barabuhurumbira.
Ubushikiranganji intwaro yo hagati mu gihugu bukamenyesha ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kubuza Abarundi bariko bagurisha amatongo canke amazu ku banyamahanga imbere y'uko bigira muzaburaya. Ubwo bushikiranganji bukavuga ko abakongomani aribo bariko bagura ku bwinshi amazu n'amatongo ku butaka bw'u Burundi. Bamwe mu bakongomani bafise amatungo nk'amazu canke amaparasera baherutse kugura mu gisagara c'ubutunzi ca Bujumbura ntibashima kugira ico babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika, bagasaba ariko ko batohohoterwa kuko niwabo muri Kongo hari Abarundi bafise amatungo atari make harimo n'amatongo n'amazu.